bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Mise era twaravuga tuti duhamagarira umuvyeyi. Umuvyeyi wa muhamagara ahubwiye ati jewe ntavyo nzi. Namusize muhira mu gatondo ngiye kumirimo nzi ngoragiye kwishure mugabo sinigeze menya ko yasize.
Uyu ni madame Mahicu Burundi Imacure atanga inyigisho zijanye n'irondoka ry'amagara meza. Avuga ko ikibazo c'abana batayaga ivy'ubutinya nk'abavyeyi babo kiko kiratuma hariho n'abasiba ku mashuri badasiguye igituma turabigaruka ko handi hato. Tuza kandi kubabwira uko Departement ya Amerika ibona ivy'agateka kazi na muntu mu karere k'ibiyaga binini mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri matiko George W. Bush yahoze ari perezida wa Leta Zunze z'Amerika w'imyaka 94 y'amavuko yinjiye ibitaro vyo mu gisagara ca Houston ku munsi w'Imana inyuma yaho agiriye infection mu maraso. Ivyo bivugwa n'umuvugizi w'umuryango wiwe. Bush yatwaye Amerika ikiringo kimwe gusa kuva mu mwaka w'1989 gushika mu 1993. Yagiye mu bitaro katari gake muri kahise aho yari afise ibibazo vyo mu mahaha no guhema. Ni nyuma yaho Barbara Bush yahoze ari mutambukanyi wiwe nawe aheruka kwitaba Imana hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane. Barbara na Bush bari babanye imyaka 73. Barbara akaba yashinguwe ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye. Igipolisi cha Canada cafashe umushoferi yagonze abantu bari ku maguru y'i Toronto kuno wa mbere yica abantu 9 akomeretsa abandi 16. Igipolisi nticatanze ibiranga umushoferi catumye akora ivyo ariko cavuze ko amatohoza ashobora kuba maremare kandi agoye. Icegera c'umukuru w'igipolisi UN yavuze ko hari abatari bake babonye ivyabaye kandi abasaba kuvuga ivyo babonye. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yavuze ko umutima wiwe wifatanije n'abashikiwe ivyo vyago kandi ashimira abahashitse ubwa mbere kugira ngo batabare. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamenyesha ko Perezida Joseph Kabila ataza kwitaba inama y'iterambere y'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC igamije kwihweza utwigoro leta irimwo two gutegura amatora no kubungabunga amahoro. Umutegetsi wa leta ya Kongo yabwije ijwi rya Amerika ko Kabila ashobora kurungika muri ntunga umushikiranganji wiwe wa mbere Bruno Tshibala muri iyo nama iza kubera i Luanda ku murwa mukuru wa Angola. Ariko ibiro vya Perezida ntaco birabivuga ko Martin Fayulu uho mu runani rassemblement rurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko iyo nama ishobora gusaba Kabila gutanga ubutegetsi kugira ngo igihugu gitunganye amatora mu mutekano atamarasarinze guseseka. Ishami SADC ryaruguruye ibiro mu nzu iheze Kinshasa mu ntumbero yo gushigikira ico gihugu mu gihe kiri mu myiteguro y'amatora kandi n'umutekano udashemeye. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro byacu muce ku rugagwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara duhera mu gihugu cy'u Rwanda aho ubushikiranganje bushinzwe ivy'ibiza muri ico gihugu buvuga ko abantu 18 bahitanywe n'ibiza byatewe n'imvura yaguye mu ijoro rya twaraye edu usozereye umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana ariko arakurikirana ino nkuru ku buryo burambuye ariko turi kumwe ku murongo wa telefone yaraducitse ariko aragarutse Claude amahoro
amahoro bya
uravuga ko ari 18 bahitanywe n'ivyo n'imvura yarayiguye hari ibindi byahononekariye
ntabwo ibyaraye byononekaniye muri iri joro bibyari byatangazwa ko ngo bigikusanywa ariko uko biri kose ntabwo habuze kugira ibindi bintu byononekara kubera imvura yaguye ari nyinshi cyane.
Hama imvura yaguye mu turere twahe abo 18 badi abanyagihugu mu turere twahe.
Abantu barindwi bapfuye n'abakomoka mu karere ka Rulindo naho 8 nabo muri karere ka Gasabo naho mu gihe abandi batatu baturuka mu karere ka Gatsibo.
Ubushikiranganje bujejwe ivyo kuraba ivyo vyibiza hari ico buriko burakora kugira ngo ico kibazo giterege umuti.
Ntabwo ndabasha kuvugana nabo kugeza uyu mwanya ariko uko biri kose hari ibiteganywa gukora. Icyo navuga nuko abangaba 18 biyongera ku bandi bagera kuri 51 bapfuye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ku itariki 6 z'uku kwezi kwa kane mugira abandi 170 bakomerekejwe n'ibiza bikomoka ku mvura ama 68 nayo arasenyuka burundu igihe agera ku 3,288 yangiritse ntiyasenyuka yose hangirika n'ibihingwa biri ku buso bwa hegitari 5,579.
Urakoze cyane gose Claude Ganza munyamagana yo nkuru bandanye ukurikiranira hagufi ya mama kuri yacu hanyuma uraza kutubwira ibindi.
Urakoze cyane Diane.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda mu mpera z'ino ndwi Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika yarasohoye icegeranyo cerekana uko yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kifashe muri ico gihugu mwaka w'2017 umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yagicishijemwo amaso aratubwira ibimwe mu birimo.
Mu bikorwa by'ingenzi iyi raporo ivuga ko byabangamiye uburenganzira bwa muntu birimo ubwicanyi bwa hato na hato kuburirwa irengero ku mpamvu za politiki bikozwe n'inzego z'umutekano igicarubozo n'ibikorwa by'ubugome ibitari bya kimuntu n'ibindi yita ko ari iby'urukozasoni byakozwe n'inzego z'umutekano. Iki cyegeranyo kiravuga ku bagiye bafungirwa mu magereza no mu bigo by'inzererezi mu buryo bubi kikagaruka kwitabwa muri yombi rya hato na hato bikozwe n'inzego z'umutekano zititaye ku mategeko kikavuga barenze iminsi y'igifungo cy'agateganyo iteganywa mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi. Ihonyanga ry'ubwigenge bwa muntu n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bwo guterana kwishyira hamwe uburyo habaho imipaka ntarengwa ku bwisanzure bw'itangazamakuru n'imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta imipaka ku bwisanzure mu kwitabira ibikorwa bya politiki ndetse no kugira ubushobozi mu kuba hari uwahindura umurongo wa leta ku kijyanye n'amatora aboneye itotezwa itabwa muri yombi no kwibasirwa kw'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi abagombye gukora ubuvugizi ku burenganzira bwa muntu icuruzwa ry'abantu n'imipaka idasanzwe ku burenganzira bw'umurimo n'ibindi. Incamake iki cyegeranyo cya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu 2017 isoza ivuga ko guverinoma yateye intambwe mu gukurikirana cyangwa guhana abayobozi babigizemo uruhare barimo abo mu nzego z'umutekano gusa ko umuco wo kudahana bamwe mu bayobozi baba civile na bamwe mu nzego z'umutekano ukiri ikibazo. Ingingo ku yindi cyegeranyo cya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko raporo nyinshi zagaragaje uburyo leta yagize ubwicanyi bwinshi bihabanye n'amategeko kigaragaza ko mu kwezi kwa 7 umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch watangaje raporo igaragaza ko abantu 37 bishwe n'igipolisi n'izindi nzego z'umutekano mu burengerazuba bw'u Rwanda hagati ya 2016-2017 bazira ibyaha bito bito birimo ubujura bw'ibitoki, uburobyi butemewe n'amategeko, abambukiranya imipaka binyuranije n'amategeko. Human Rights Watch ikavuga ko ubwicanyi nk'ubu no kurigiswa kwa bamwe bigamije kubiba ubwoba mu bantu mu ishyirwa mu bikorwa by'amategeko no guca intege abarwanya gahunda za leta. N'icyegeranyo ariko Bwana Johnson Singe Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yatangaje ko cyuzuyemo ibinyoma. Kucyo kuburirwa irengero rya hato na hato Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko hari ibyegeranyo byinshi bigaragaza ko hari ababurirwa irengero bigizwe mu ruhare na Leta. Iravuga ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri Madame Violette Uwamahoro ufite ubwenegihugu bubiri bw'u Rwanda n'ubwo Bwongereza kandi utunzwe n'umugabo wo mu ihuriro RNC ryo muri diaspora itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yaburiwe irengero ubwo yari aje gushyingura umuvandimwe we. Icyo gihe ngo Leta yanze kwemera ko ariwe yari mufite mu gihe cy'ibyumweru bitatu nyumiza kugaragaza ko imukurikiranyeho ibyaha by'ubugambanyi. Haravugwa mu kandi bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye ishyaka FDE y'inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritarandikwa wafashwe n'igipolisi ndetse n'abagenzi be bagera ku icyenda mu gihe abandi ngo bahise babonerwa ubwunganizi mu mategeko Ntirutwa we ngo yaratazwa ahahereye mu minsi 18 kugeza igipolisi cyemeje ko aricyo kimufite ngo cyamukoreye yica rubozo mu minsi 3. Ahanga imiryango ikorera imbere mu gihugu yavuze ko Leta yivanga mu mikorere yayo kandi ko nta bushobozi ifite bwo kubikora iperereza kucyica rubozo Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaruka ku byegeranyo birimo cya Human Rights Watch cyo mu 2016 aho yagaragaje ko abagera ku 100 n'abane bakoreye yica rubozo mu bigo bya gisirikare. Abo ngo bakoreye ibikorwa by'ubugome birimo kubazika ku mashanyarazi, kubakubita bikabije n'ibindi bigamije ko bemera ibyaha no mu bigo by'inzererezi bya Bigogwe, Mudende na Tumba. Benshi muri bo nk'uko Human Rights Watch bivuga ngo bagiye babibwira umucamanza kandi Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko kugeza ubu nta n'umwe mu nzego z'umutekano urahanirwa ko yakoze yica rubozo. Mu rwego rwa politiki raporo iravuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa uwo ari we wese washatse kunenga gahunda za Leta inzego z'umutekano zamutaga muri yombi bakamushyiraho ibyaha birimo ibya jenoside. Aha kiragaruka kuri Madame Victoire Ingabire perezida wa FDE inkingi, bwana Deo Mushayidi na Dr Theoneste Niyitegeka bakomeje gufungirwa ibyo byaha. Hari kandi Colonel Tom Byabagamba wari ukuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu na General Frank Rusagara Muramwe mu 2016 bakatiwe umwe imyaka 21 undi 20 ku byaha birimo ibyo gusebya ubutegetsi. Uru rubanza ngo rushingiye kuri politiki kuko hari abatangabuhamya batigeze bagera mu rukiko ngo babazwe nka Kapiteni David Kabuye ngo wafunguwe kuko yashinja abasirikare. Banavugamo ifungwa ry'umunyapolitiki Diane Shima Rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Bakavuga ko inkiko z'u Rwanda zimuburanisha ku byaha by'inyandiko mpimbano no guteza imvururu muri rubanda abandi basanga bishingiye kuri politiki. Ku birebana n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'itangazamakuru Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyegeranyo cyayo iravuga ko Leta yashyizeho imipaka ku buryo budasanzwe ititaye ku cy'amategeko ateganya, ikavuga ko abanyamakuru bakunze kuvuga ko abategetsi babahati ibibazo bakabatera ubwoba rimwe na rimwe bagata muri yombi abanyamakuru bafite ibitekerezo byafatwa nk'ibindenga Leta. Ku ngingo zikarishye kandi ngo rimwe na rimwe urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC rwaritabazwaga kandi ko bamwe mu banyamakuru mu 2015 bavuze ko RMC yatakaje ubwigenge bwayo nyuma y'uko wari umuyobozi wayo bwana Fred Muvunya hunze. Ngo hari abanyamakuru bavuze ko abayobozi ba RMC bashyirwaho ku bushake bwa Leta. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Hello Eric akorerwa mu ngata na mugenzi we mu gihugu cha Kenya Eloge Wirikaneza na watubwira izico cegeranyo ku Burundi.
Iyo raporo yemeza ko abapolisi, abashikiriza amanza n'abacamanza birengagiza amatohoza no kumviriza imanza zerekeye abategetsi bo muri Leta hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD bagakora amabi atacyamira. Hagati y'umwaka wa 2015 n'ihumbi 2016 abandi icyo cegeranyo bavuga ko habaye ubugizi bwa nabi igihe imigwi yitwaje ibigwanisho yatana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano. Iyo migwi yagizwa kuba yagize ibitero n'imitego bigamije kwica abategetsi bo muri Leta bamwe mu bagize inzego z'umutekano hamwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Akarero gatangwa na Kawiri Nyamitwe umujyanama mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu biro bya Perezida Nkurunziza hatwe kwicwa n'abantu bataramenyekana mu kwezi kwa 11 mu 2016 umwe mu bamucungera ubuzima ahasiga gatwe hamwe na Emmanuel Niyonkuru yari umushikiranganji w'idukikije yiciwe imbere y'inzu yiwe ku itariki ya mbere y'umwaka wa 2017. Icyo cyegeranyo kandi kivuga ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano bishwe na bagenzi babo. Muri ibyo bitero bimenyeshwa ko n'abasivile basize ubuzima. Ku rundi ruhande, urwaruka rw'imbonerakure bamwe mu bapolisi n'abasirikare n'abakozi b'iperereza bagirizwa guhohotera, kunyuza no kwica abantu hamwe no gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme. Mwaka wa 2015 honyene ico cegeranyo cemeza ko igisata ca ONU kijejwe bateka kazi na muntu caharuye abantu barenga 400 bishwe nayo mu gwa ONU wari ujeje gutohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva muri uwo mwaka nyene nubwo utemerewe kwinjira mu gihugu hagati umenyesha ko aronse vyabona 500 vyabwiye ko abantu benshi bishwe n'abagize inzego z'umutekano bamwe batabwa mu ruzi rusizi rwisuka muri Tanganyika babanje guhohoterwa bikabije. Ibiro vya leta ya Amerika bijejwa demokrasi ya gata ya kazi na munu na kazi bivuga kwa gushika mumera zunga kambi binda chumini ndwi hate wani mwajiburi ya magrenade minongi ndwi na tanu mwagihugu chose aliko visigura kwa kenshi bene kugira izo vitero ni ntumbero yao bigoye kumenya nkuko vyagenze kuitariki ya chenda ukwezi kwindwi abantu bari bakoraniye mu kirabo mu Kayanza muraro kwa Burundi igitero cha grenade cyahitanye umunani muri bo ikomeretsa abarenga 50. Umwaka uheze kandi ivyo biro bimenyesha ko n'imiburiburi abantu 88 banyurujwe baburwa irengero. Icyo gisata gisigura ko banyurujwe ahanini y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho mashyirahamwe yigenga hamwe n'abahoze mu gisirikare cya kera imbere yo kw'inzego z'umutekano zicyangwa n'abasirikare ba leta n'abamwe mu bahoze mu migwi yayigwanya. Cyongera ko banyurujwe akatari gake babanje kugirwa ko iterabwoba. Mubanyi rujwata menye kanyengi rujabo, haravugwa mgo, mugwiza tunga uskani na asano, uwitwa Leopold Habarugira, numenyesha makuru, jnabi giliman. Iruhande yabo, icho gisata, kivuga, kwindongozi za FNL zewoka agatongo wa asa, ichegea chambe, chumukuru ina mashinga mateka zemeje, kwa banywanyi, buo mugamge, bafunzwe, ninze gozumu teka, no, bana ho hotel. Izo biro bimenyesha ku Burundi butanga abasirikare mugarukana mahoro mihugu vya Somalia na Central Africa ariko ko bamwe muri bo bagirijwe hamabi harimo gufata abakenyezi ku nguvu gusa biragaruka bikemeza ko bimwe mu birego byatanzwe mu mwaka wa 2016 atashingiro vyari bifise nubwo amategeko y'u Burundi abuza gufata abantu atacu bazira abakoze ico cegeranyo bemeza ko abantu batari bake harimo abayoboke ba Rwasa bahagaritswe amateka aho nyanzwe bikekwa guhungabanya umutekano w'igihugu canke gukorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho abanyororo ba politike mu Burundi baharurwa mu 500 arenga. Ico cegeranyo kivuga ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru kugira amanama no gushikiriza ivyumviro bwasubiye inyuma cane kuva mu mwaka wa 2015. Utororero dutangwa n'utwingingo ya sense yo kwaka uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi amwe mu maradiyo yaturiwe mu 2015 hamwe no kuburabuza bimwe mu binyamakuru bikorera ku rugangurukana bumenyi harimwo na kimwe gishyigikiye leta ziyongera ku gufuta amashyirahamwe yigenga agera kuri atanu mu 2016 yagizwe gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. N'amashyirahamwe mpuzamakungu bivugwa ko atoroherejwe kuko itegeko rishasha yasaba gutanga igice cy'amafaranga yayo mu ibanki nkuru y'igihugu no kwisunga ibitegeko by'amoko mu gutanga akazi. Ku minsi ya gatandatu naho bivugwa ko abategetsi bategeka abantu kuja mu bikorwa rusange ku gahato kandi kw'amayira hari igihe yugarwa mu giringo kirenga amasaha abiri yose. Nubwo biri uko Burundi bivugwa ko bwagumye bwakira impunzi zigizwe ahanini n'abakongomani. Kuvyerekeye amatora ya kamara mpaka yimirije ibiro vya Amerika bijeje watakaza na muntu bivuga ko kuva president Nkurunziza yatangaje mu mpera z'umwaka uheze indongozi zitari nke zo muri CNDD-FDD zashikirije amajambo y'iterabwoba ahamagarira gutoteza abazotora. Oya Eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Juki Amerika Washington DC mukiru ndino mukinyarwanda none wa mwanya naho duhabanye dini mugenzi wacu Diane Ndonsara twakira batumire bari kumwe hama tugire n'ivyo no munsi bagiye kuyagako.
Elha Sharuna nkunduwiga mwe mu ndongozi z'abayisilamu akaba ari no mugisata kijeje ndero turabaramukije.
Nyaramukije n'umusana wa turi kumwe n'umusana watumbirize.
Ego mena mwebwe Alan Joseph Hatungimana mujejwe kuvugira ugwaruka kubibazo bihanami ugwaruka ahanini ibijanye n'ubutinyanka mwishiramwe gitayiterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza kugwaruka sakode na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije cyane turamutse n'abatwumviriza.
Namubwiye cyo Burundi Immaculée mutanga inyigisho zijyanye irondoka cyane n'amagara meza muri Kiliziya Gatolika na mwebwe nyene mukamuri mu gisata mukamurongoye n'ishure mu bushikiranganje bw'indero na mwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije amahoro y'Imana kandi ndamusana bariko baratwumviriza bose.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku ntererano y'indongozi z'amadini n'amasengero kubijanye no kubungabunga amagara yabo barongoye. Ego ariko hanini tugashimikira kubijanye n'ubutinyanka kubigeme. Alain Joseph mwebwe muvuga ko mushyirahamwe ryanyu harimo igifata kijejwe kuvugira ibibazo bihanamiye ugwaruka na cyane cyane ivyo by'ubutinyanka ngo ducira ku mayange n'ibihe bibazo nyamukuru biri kuri abo bigeme mu bijyanye n'ubutinyanka.
Mu ishyirahamwe Sakode kuva mu mwaka wa 2015 twaratanguje umugambi ujanye no kwigisha ndetse no gukangurira abigeme n'abakenyezi kugiye cyo utinyanka none rero igihe twatangura umugambi twarabanje tugira icigwa cy'imbanze none rero icyo cigwa nico cyaduhaye ivyumviro bimwe n'ibindi turona ko mu gihe cy'u Burundi ubutinyanka ni ikintu kitavugwa
ego ntabaciriyemo ni kuvuga ukuba bitavugwa harimo ingaruka mbi
kuba bitavugwa ubwa mbere umwigeme ashitse muri ico gihe cy'ubutinyanka abishika atabizi kuko ntiyabibariwe nk'akaro rero chatuja kurondera ibikoresha koresha ibyo navyo rero mu kubirondera ashobora kurondera ibimwononera ubuzima agakoresha ibitari byo ariho muri ico cigo twebwe batubwije bakoresha aho wasanga ariho abakoresha ibitambara ibitenge byaheze abavyeyi batagikoresha ariho abakoresha ivyatsi hariho abakoresha imitoto babanza kurabika mu mazi ijya mitoto batekeramo ubuswagira bona kubanza kurabika kugira ngo yorohe
hari cyo barabihingura ivyo byatsi niyo mitoto
n'ubwo umva ko banza kuyirabika kugira ngo yorohe ishobora kuzingika neza ntikagurika bona ko umutoto ukimeze neza ubuzinzi cyuvunika
ariko ni kintu kinyerera
kinyerera nibyo bakoresha ingene babikoresha jewe nubaza ko ntabishobora kubisigura neza kuko bambiye ivyo bakoresha hariho mu karere kimbo hariho abatubwiye vyukuri kandi bibabaje aho wasanga umwana w'umwigeme afata isheshete zijya abantu babagabo bambara kugira ngo bashe bambara n'ibirato ugasanga bashizemo umusenyi akacafata akashira ku yimba cy'umwana kwacu kugira ngo ategaye amaraso akibwira yuko amaraso aje acanyengetera muri wa musenyi murumva ko icyo kintu se kintu kiza kihungabunga amagara yawe
uwo mwana n'ibyo aba yibwiye we nyene yiyumviriye ko byo mufasha canke hari ahantu bababwiye baba kwizo nyigisho
ivyo ni za nyigisho abana bakura mu bandi bana mu kiyago we nawe akaca yiyumvira ati reka je nanje nkora iki kuko umubyeyi ntiyaronse akajyo ko kumubwira icyo yokoresha byukuri
ngira ngo ego mwari mukibandanye
ikumbure ni byo hariho ndetse abita ko arabasirimu bafata za mpapuro abantu bisukuza bavuye kugira umwanda mukuru le papier hygiénique mu gifaransa ugasanganiza ariko arazibiza hari rero nabandi ataco bakoresha bacha bahitamwo kuguma mu nzu kugira ngo unisho kiringo cyose bari mu butinyanka bakakimara bari mu nzu bavuga baterekajewe ni nze ndisukura noga bije nsubiranja koga umva ko atakindi gikorwa asubira gukora nabandi rero bafata tujya tuhuza two munsi cyanke akagerekeranya duhuza two munsi cyanke akafata kamba gahuza two munsi akacagira ko nibutura akaca gumuko
ego murakoze kuri iyo ntererano ala reka duhe ijambo umwe mu ndongozi z'amadini n'amasengero turi kumwe hano LH Haruna mwebwe ikibazo kinini ikiganiro hanini kihagaze kuri mwebwe intererano yanyu mu kubungabunga amagara yabo murongoye kuri ibyo bibazo bariko baravuga mwebwe intererano ni ihe kugira ngo mufashe aho bigeme kubungabunga amagara ya
murakoze cyane gose ubwa mbere naza gushimira mugenzi wanje Alain kuko insanze uko umuntu abyibaza harimo ibibazo byinshi atari umuntu yarabizi ariko ikintu gikuru ni iki ikintu gikuru ni gihagaze ku nyigisho abenshi usanga amara iminsi hagati y'itatu no gushaka kundwi harabashaka kumara indwi yose abo binyarutse ugasanga iminsi itatu muri iyo minsi rero umuntu ataronse inyigisho zikwiye bituma uwo mwana ariko ntibishure aca siba ku ishure bimwe amugenzanje ari ariko aravuga kubera ko atategwe nyina kuri kubyakirenye kubyifatamo akaca bona kumengo ni gicibwa ari umuntu akuye kwinyegeza akaca kumanya gihe muhiro umaze ari iminsi 23 mundwe nubwo mu kwezi ku kwezi iminsi 23 utakaje ivyirwa bitari bike
ahe nabashobangira kumara indwi
ari ushaka kumara nkindo hari nabusanga bigora hajyamo ni ingwara bije kandi ko nabaganga bakuye kuguheza bakagira ico bafasha mugarumva mwana naho umaze iyo minsi 3 ku kwezi mu minsi 33 kuriga iyo minsi myinshi cyane gose ubutakaje guko mu bijyanye n'ubumenyi tuvuga tuti ucere iminota 5 nyo ngusa ku munsi abacere umwanya munini cyane gose ku mpera y'umwaka bacere ibintu byinshi zumvikane kuri abo bana bajya mu ishuri bazagahomba ibintu byinshi
ego tutabakiriyemo umufasoni Immaculé asanzwe yarongoye nawe nyene ishuri lise municipale ya Kinama kuri dongora na LH Haruna je kuvuga yuko basiba ku ishuri cyane nk'ubu umunyeshuri yasibye ku ishuri gucyo mwibwaje mu mwakira gute muvugana gute
kenshi biratugora kumenya ingorane umwana afise kuko dufate nk'ubu
bimushikiye ari ku ishuri ashobora kuza gasaba ruje ati jewe ndagwaye mugabo wamaze tugwaye gutubabara gute agatinya kukubwira kenshi yugize imana mugahwana uri nk'umurezi w'umukobwa cyangwa umugore urashobora kumuraba mu maso ukaraba ingene ariko arifata kuko kenshi bazi bafise amasoni soni ukamengo yamenje ukamengo n'ibintu yononye wenye n'ubwiye ukamengo byamuvuye ko hanyuma iyo usanzwe ubizi waramaze kuvyumva nawe ugororokiwe no kuvuga ibijanye nirondoka ibijanye n'ibitsina uraheza ukamubaza ukamwitondera neza ukamubaza kandi kenshi baratubwira hanyuma icyo duca dukora kuko twe tugira imana ku ishuri wacu
nta bihano mubaha basivye
nico kimwe kuko umunyeshuri asivye tumubaza icamusibije abuze ati nari ingwaye tutituzanira urupapuro wivurijeko urumva muri cyo gihe ntaba yagiye kwa muganga ari nigera n'umubyeyi watababizi umwizi yari atwaravuga tuti duhamagarira umubyeyi umubyeyi wamuhamagara akubwira ati jewe ntavyo nzi namusize muhira mu gatondo ngiye ku mirimo nzi ngo aragiye ku ishuri mugabo sinigeze menya ko yasivye
mu gihe ayo shuri irimo abahungu n'abigeme kuko hari n'amashuri usanga yigamo abigeme gusa cyangwa yigamo abahungu gusa mugabo nabyo nyine ntugiye ni byiza cyane kubona ufise amashuri yigamo abahungu gusa n'amashuri yigamo abigeme gusa iyo batamenyeranye kuba babonana iyo bagiye guhura nta musangaza ko ingorane
ara mwebwe muho muterera ikimishira hamwe ryanyu kuko twumvise ko abigeme afise ibibazo by'ibyo bakoresha kandi ari byo ntandaro nyamukuru kutaja ku ishuri no kutaba bagukiwe bibatwara no muzindi ngeso zitari nziza
muri cacirwa twagira twaje kumvira dutambara dutambara rero nashimye cyane Arune yavuze ati bamenye yuko ari agateka ari ingabire imana yabahaye tubwire imvugo yacu muri sakodeniyi ubutinyanka singwara ubutinyanka sumuvumo ubutinyanka nagateka imana yahaye umwana w'umwigeme nagateka imana yahaye kila mukenyezi wese
ibyo tumenyere ku kwezi bavuga yuko babakene ibihumbi bibiri
yego
mwebwe rero namwe mu
none n'ibyo nagira ngo shikeko umuntu yumva ko afise amikoro novuga agereranye akoresha kotex ibihumbi bibiri niyo ntoyi novuga ko hari za bitanu hari n'izirumbi cumi niko gushika ubu hariho twuma tugerageza kurondera abagira neza badufasha kugira ngo abigeme bose baronke utwo dutambara bitabagoye ni ukuvuga ko bagurira abo bigeme turisha agapaki karimo dutambara dutanu umwigeme ashaka gukoresha ari mu gihe cy'ubutinyanka kakagurwa amafaranga ibihumbi cumi ibihumbi cumi rero twebwe iyo turiko turagira niyongereranyo uraje ibikoresho kugira ngo umuntu agire isuku ukaraba n'amikoro y'abarundi uguze ibihumbi cumi mu myaka itatu cyangwa irenga n'ibihumbi mirongo irindwi na bibiri ubusanga ari amahera makeya mugabo n'ubu turacyari ko turagerageza kugira ngo ayo mahera tugerageze kuyagabanya kugira ngo dushobore guha benshi bashoboka
isiguro mutanze zirumvikana ara ariko ugerageje kuraba umwigeme akoresha ibyo biba bibitse imitoto cyangwa agakoresha uwo musenyi aba yatekeye uwo muntu ubwo arashoboye kuronka ibihumbi cumi nibyo ko bimufasha kumara igihe kinini ariko burya kuronka amafaranga menshi ngo ni ikibazo kuruta ko wogenda uraronka make make ni nk'uwovuga ati inzu zoyibamwo imyaka myinshi cyane ariko kugira ngo uyironke kubera isaha amahera menshi ukamenya ngo guma upanga uzurariha ku kwezi ku kwezi mwebwe mubyumva gute ubwo nimumva yuko mu majambo make tutagarutse kuri ibyo ariko aravuga yuko abo bigeme nimumva ko ari ikibazo cyo kugira ngo bashobore gushikira iyo ntuzi yavuze ati bariko baronda amashirahamwe ashobora kubafasha kugira ngo bashobore kubagurira
twebwe ubwacu turabutanga nk'uyu mwaka twarihaye igitigiri tuvuga tuti uyu mwaka ni buri abanyeshure ibihumbi cumi n'umunani bateza kuronswa utwo dutambara nuvuga ko ni buri turaraba abanyeshure igihumbi bakenye kurusha abandi buri ntara tukabaronsa ubwo butambara kuri gusa mugabo tugarutse kuri ayo mikoro nk'uko nk'akarero rutanze k'inzu sinibaza ko abantu benshi bafata yovuga ati ndose amahera vyoba vyiza ngo umyenda yakoresha mu gupanga hako nubaka inzu
boshobora kuronka ibikoresho vyozimbuka gusumba zoba vyiza gusumba kuko uri kuraraba wa mwana yahora nk'uko yabivuze akaja mu mico itari kugira arondere ibihumbi bibiri hageze ko arondere ibihumbi cumi bumvikane yuko ya mico azoca yiguze na kuri cyane gatatu kugira ngo itoki ntashobore kukironka mugaze imodoka tumenye z'ibidubayi z'abayapani n'abandi ugasanga ku miliyoni zibiri nini n'usi umuntu ashobora kugura imodoka usanga ari benshi ariko aronka uburyo bwo kwiyunguruza mugaze yagiye nawe igura miliyoni mirongo umunani urumva bashobora kwishikira si benshi niho rero nshobora kugaruka no ngaho kugira ngo uriya miliyoni mirongo inani uvuga ko ni kimwe muri bibiri uriba cyangwa ukaba wabitse imyaka myinshi mwari muri iyo myaka ukiri kurabikana kugira ngo uze kuba wahashyitse nk'uko ari intego ntibaze ko nabwo ntiye kuri ibyo bikoresho byari by'ingirakamaro ushobora gukoresha imyaka myinshi bora hivi ingene bashobora kuronka bagira neza bafasha kugira ngo ubwo buryo bushobora koneka kubikoresha
kugomba tugaruka izanongera ikiganiro ku bw'umwanya kumbure hari ibindi bibazo dushobora kuzogaruka ko Sheikh Nankundu wiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitabye ubutumire
ibi ndabakengurukiye nanje
iki Burundi Immaculé muri mu batanga inyigisho zijyanye irondoka zijyanye n'amagara meza muri Ekereziya Katolika turabakengurukiye
ndabakengurukiye namwe
Alain Joseph Hatungimana mujejwe kuvugira urwaruka ku bibazo biruhanamiye na cyane cyane ahanini ku bijyanye n'ubutinyanka mu ishyirahamwe gitaho iterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza ku rwaruka sakode namwe turabakengurukiye
ego nanjye ndabakengurukiye nizera ko mu mashengero cyane cyane Ekereziya Katolika ndetse n'idini y'abayisilamu bagiye gufata ndi ntumbero kuko mwumva ko iki kibazo cy'ubutinyanka ni kibazo gikomeye cyane
ego me twariko turavuga ku ntererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu kubungabunga amagara yabo barongoye ahanini tukaba twashimikiye ku bijyanye n'ubutinyanka kubigeme Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Urakoze Diane Ndonse namwe bwe mwariko muratwumviza mururani gwe inshuti bakunzi Diane na Hazina Innocent kimenye mwari kumwe tuzongereje nkaho twahereye